e nella Dio in Jui di America. Iswili America di qua scrisa di gana vedere di mukirundi da mukir Rwanda mu Burundi mu tukumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu tukumbira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu shora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com muri bene zacu twese namwe bakunze radio Iswili America muri kumwe na Frederic muri Kijel ikaze mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mungisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsabwa mire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri saa 10 munsi twatumiye bamwe mu bapfasoni b'abarundikazi bakurikiranira hafi politiki y'u Burundi kugira ngo tuganire hanini ku ruhara rw'abapfasoni mu iterambere ry'igihugu. Uyu munsi rero turi kumwe na Madame Alice Nzabukunda akaba ari umukuru w'umugambwe Adeha imvuga kuri. Turi kumwe kandi na Madame Antoinette Ndikumagenge akaba ari mu mugambwe CNL. Mwiriwe neza bapfasoni, turi kumwe. Murakoze cyane rwose. Murakoze bapfasoni kuba mwatuye aka kanya kugira ngo tuganire. Nashaka ubwa mbere na mbere imbere tuja ku muzi w'ikiganiro, nashaka mugire icyo muvuze ku jambo mukuru w'igihugu mushasha General Evariste Ndayishimiye yashikirije ejo ku munsi wa kane ari Gitega, aho yavuze ko insinzi y'umugambwe CNDD-FDD ari insinzi y'abarundi bose. Madame Alice, ibyo bintu mwabyakiriye gute?
Twabyakiriye neza, kuko iyo umukuru w'igihugu afashe ijambo akamenyesha yuko atsinze atindiye bose ari abamutoye n'abatamutoye, ibyo ni ibintu byiza cyane byo gukenguruka, kuko bica bituma umuntu wese aba mu gihugu atuje yumva yuko umukuru w'igihugu ari Sebarundi, ari umubyeyi kuri bose.
Madame Antoinette Ndikumagenge, iryo jambo abantu benshi bavuga ko rihumuriza abarundi bose, mwebwe mwayakiriye gute?
Barundi yarayatumereye, kumva ari byiza cyane rwose, kuko avuze ko hadatsinze umugambi hatsinze Burundi rwose. Utawumva yuko abarundi barema bose biyumva ego ukoko bwose imigambwe yose ubisanzwe Imana imuki imbere akabita mu ngiro, icyo yarayatumereye numva ari byiza cyane byo remeza Abarundi.
Amajambo yashikirijwe amajambo menshi cyane rwose akomeye, kandi n'imigambi irashe zorangura, ariko nashaka tuvuge kubona umugambi ukomeye cyane rwose yatangaje, avuga ko abarundi bose bipfuza kuganira kiretse abarundi boba bashaka gukorana nabo ise abakoloni bafise ikibanza muri leta yiwe, eka ashobora kuganira n'abantu bose babyifuza bafite ibyiyumviro byubaka. Iryo jambo ryo mwajyakiye gute, Madame Alice Nzabukunda?
N'amajambo meza cyane, kibona bayakurikiye amajambo yashikirijwe, amajambo meza cyane, kandi biri byumvikana yuko iyo hariho akabase karakiri umuntu ni byiza yuko abantu babiganira. Umukuru w'umushasha rero yaremeye, aremera kugaragara yuko umuntu wese afite ikimubakiye ko imiryango yuzuye kugira ngo babiganire. Nk'uko mubizi n'umugani w'Ikirundi urabivuga yuko ibyo byakorerwa mu nzego z'uko kuganira ari umuti, kuko amajisho ari imigani myinshi yerekana icyo yerekana yuko ibintu byiza bikemuka iyo bishyire mu gikari ntibagere ko abantu baganiriye umuntu wese akumvira agatuma ugutwi uyundi kandi bakabivugana babwizanya ukuri ni ngombwa yuko batora ibishe ni byiza cyane yuko umuntu uwo ari we wese basi kimubaki kuko iryo jambo ryagiye ahabona ibibye kugaragaro umuntu ugerageza guca mu zindi nzira mu gihe hakiriho uwo muryango ari uwo muryango w'ubuzima ibiganiro kuko twese ari yo nzira twafata kugira ngo ibibazo byose bikurikirize ubusitani.
Madame Antoinette ni ku magenge muri iki gihe hariho abarundi benshi bari hanze y'igihugu eka benshi bakaba bifuza ko eka buganira n'ubutegetsi ijambo ry'uko ashobora kumviriza perezida mushasha ashobora kumviriza umuntu wese afite icyo ashikiriza cyubaka atari kwakorana ariko n'abanyamahanga iryo jambo mwajya kiri gute
ejo ntashoboye gukurikirana neza ijambo nyenicyubahiro ariko arashyikiriza kubera nari ndindiriye ko iki kiganiro kiba hanyuma zicyaba ariko sinashoboye kwakira neza ngo nshobore gukurikirana nari nzi ko ndabikurikirana uyu munsi ariko ko mu mbagize icyo kibazo nibaza nk'uko mpereye aho mu bugenzanje ahereje avuga ati imana niya mufasha kibazo ariko bitogenda neza nakira nte nogeraho nyene abariko barabikurikira barambwiye yuko abapasitori abasengeri bamuhezagiye kandi ya noneho no mu kurahira gufatira ku gihugu kandi sena bibiliya bakemera yuko bazotunganiriza abarundi bose rero kuko ikiganiro n'ibiganiro n'ubundi byiza no gushyira imbere ibiganiro kandi ibiganiro byane zuka hamwe rero ushyira imbere ibyo nyine biyemeje imbere y'imana n'imbere y'abarundi bose hanyuma aganira n'abari nyuma y'igihugu bahunze igihugu nabo n'abarundi nk'abandi eka n'imigambwe yose bakajya hamwe bakajya inama n'ingingo ingene igihugu cyotwagwa urumva ni bya biganiro nyine byotuma uburundi tera imbere abarundi bagatera imbere tugashyira ku ntambwe ishimishije abarundi bose bifuza kandi biyumvamwo.
Tugarutse kandi rero ku cyumviro nyamukuru cy'iki kiganiro uruhara rw'abafasoni mu iterambere Madame Alice Nzobukunda ho ukorwa iki kugira ngo uruhara rw'abafasoni rugaragare mu nzego zose z'igihugu cy'u Burundi
kugira ngo uruhara rw'abakinizi rugaragare mu iterambere uko mu bikorwa ibihugu bifasha mu iterambere byinshi igihambaye nuko abakenyezi baronka ibibanza tuma bashobora gushyira mu ngiro amaporogaramu yose rutuma ubukenyezi atera imbere ndetse n'igihugu gatera imbere kuko nk'uko mubizi burya iyo uteje imbere ubukenyezi uteje imbere umuryango kuko burya umuryango kenshi ufite ishingiro ushinzwe ku bukenyezi icyo bituma rero tugira duti abakenyezi baronse inzira bacamo kugira ngo bashobore gukora ibikorwa bigaragara bizana inyungu kuri benshi ni byiza cyane bituma ubugabo rero mu gihe bahawe ibibanza usanga igikorwa cyaje kitagaragara kujahabona ukisanga ibirongo byatemutakisi kitagaragara igikorwa bariko bakora bigeza mu cyo bituma rero mu bibanza bimwe bimwe bikomakomeye bituma umuntu igikorwa akoze kigira kibonekeza gitanga impakite gitanga umuco kikarasira mu bantu benshi ko ibyo bibanza na byo nyine ku bakenyezi uburyo bakayashira abakenyezi barashoboye barafite ububasha barafite ubwenge barafite n'ubukerewe bwo gushobora gukora ibikorwa byahabona bajya ko batangiza inzira rero ngo bisange zigizwe n'abantu b'abagabo gusa boheza bakibaza yuko hariho n'abakenyezi ibibanza bimwe bimwe bifasha kugira impakite bakayashiramo.
Madame Antoinette ndi ku magenge kugira ngo uruhara rwa fasoni rwigaragaze ikaruboneke cyane rwose bagire uruhara ruboneka mu nzego zitandukanye z'igihugu hokorwa iki kubwanyu
Frederic era aba bisanzwe mu Burundi kugira raporo zegeranyo cyo muri garama ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu reka no muri iki cyubu nyene cyarerekanye yuko abakenyezi icyo cyegeranyo cyari cyagizwe na Afrabu abakenyezi b'Abarundi bahungutse ishyirahamwe ry'abakenyezi b'Abarundi bahungutse cyari muri kigarama ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu biharuro byerekanywe harerekanywe yuko abakenyezi bangana na 51% abo n'abari biyandikishije mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu matora abagabo nabo bari 49%. Byumvikana yuko abakenyezi ari bo benshi ku bashingantahe ariko urabona yuko mu mategeko hose bamaba bategekaniriza ngo n'imiburiburi 30%. Abategekanirije 30% rero utusanga mu bisanzwe yari n'imiburiburi urumva ni ukuvuga guhera ku 30% kuduga naho twogeza ku 90% bagahereza abakenyezi 90% nta kibazo kuko turashoboye jewe naragerageje gufata ibyegeranyo byagize ndaraba urabona nk'ubu mu buzima bw'igihugu bahereza umukenyezi utuntu no mu bibanza bidahagije gituma umukenyezi nawe atajya imbere aboneke ateze imbere neza igihugu ciwe nk'uko byategereza heraba uburorero buto no muri mu bushikiranganji bushikiranganji 18 abakenyezi ni 3 gusa ubuyobozi bw'ubuganga mu ntara muri 18 hari abakenyezi 2 gusa abigiye ubuganga n'abakenyezi benshi heraba bantayegaezwa mu bushikiranganji ni 18 20 mugabo haba harimo abakenyezi 2 gusa hanyuma tugende mu gisirikare usanga ari 3 mu bantu 178 abategetsi abafise uruhara mu ntusenya mugu gufata ingingo mu gisirikare amadeseye amantuzenya ntusenya ubuyobozi bw'indero mu ntusenya mu ntara ni 163 mugabo abakenyezi 9 mu burimyi n'ubworozi mu ntara ni 18 ariko abakenyezi ni 1 gusa kandi abize iby'ubugoronome ari benshi tuzi neza rero kandi mbona abakenyezi bamwe bakumirwa imbere y'igihe kuva tukigira tugitwagwa n'abanyamahanga tutarikukira urabona yuko abakenyezi bama babahereza ikibanza gito hari habo barungika mu za sida aho nta mugore n'umwe yigeze abamwo ishure ryabaho wamengo nukudukumira n'ukudukumira byarimwo wasanga barungika abakenyezi abayigeme muri mashure ya menajere tumaze kugira bakarungika muri enefa ekoso esi ugasanga rero
ibyo byose byoba biva kuki madame Antoinette ndikumugenyiba biva kuki
biva ukuntu umukenyezi biva ku ntuzenya ku kuntu twakuze abakenyezi mu mico yabo bamwe ari abantu batahabwa ikibanza gikomeye ngira warabonye yuko hariho n'imigani y'ikirundi bavuga yuko atasake yabika ikomoko kazi cobikiza kiriho ni ukuvuga ko atamugore yovuga ijambo hariho umushinga ntahe kandi wamengo kuba wize amashure menshi aho hambere wamengo nikoza ku mukenyezi bika birakura rero muri mantalite ariko urabona ko bagiye baragira gato gato bakaza baraduza twizere yuko n'ubu bazoduha ikibanza gikomeye bazotanga ku bakenyezi ikibanza gikomeye kuko barashoboye noneho muravuze yuko nyakubahwa azoshyira imbere ibiganiro mu migambi basizemwo ni ukuri baze bashyire imbere abakenyezi nabo babumvirize bumve ko barashoboye intabwenge z'abakenyezi mu Burundi
Madame Alice Nzobukunda ya Marita yose agira akurikirana kenshi na kenshi aravuga imigambi yo guteza imbere abafasoni eka bagashyira imbere uruhara rw'abafasoni ariko kenshi na kenshi mu ngiro usanga atari ko byifashe intambamyi zoba ziri
uyu icyo navuga ni uko mu ijambo ishuri yari abifariyamanoza yari yaravuze yuko azoshira imbere uruhara rw'umukenyezi rero n'ijambo yashikirije tuzokwiza kirangura muri bya biganiro nyene kizira tuzokurikirana kugira ngo turabe by'ukuri yuko
nzamukunda hari kintu abafasoni muri iki gihe bokora kugira ngo ivyo bintu biri mu mitwe y'abantu bihindagurike eka nti abafasoni ntibarindire ko bahabwa ivyo bibanza bonyine bakavyirondera hari uhari abugira hari kintu bokora muri iki gihe kugira ngo bahindure ibiri mu mitwe y'aba cane cane y'abashinga ntaye y'abagabo
kugira ngo bihinduke abakenyezi abakenyezi uruhara bafise nuko nabo 30% baba bari bokora bokora bidashimwa bagakora bikagaragara ku buryo bama bari kubara kuko nitwo kwa mategeko turakorera ku mategeko ngo ariyo yonyine azokwamaza iki kuko mba niyo 30% nuko yanditse mu itegeko yabitandukije mu ntara ya Torrance ni ukuvuga yuko abari mu bibanza bisiga amategeko bokora bariko barahimiriza kugira ngo bariko barakora bakore ibintu bigaragara bituma bavuga bati bajya abakenyezi bwabo ndi barashoye bituma bagira abagirira umwizero kuko kenshi usanga n'ababa bari muri ibyo bibanza ari abakenyezi batinya gufata intego batinya kuvuga ikintu biyumvira batinya gutanga icyiyumviro babona ko cyotera imbere iyo rero bamaze gutsinda bo nyine ubwabo bakumva umenga bahari kuko bahahawe ntibahahari kubera yuko bashoboye bita bituma rero mu mitwe yababashinga ntahe yababagabo mu mitwe yabo bikumva birimo yuko umukenyezi atashoboye ubwo mu gihe bokora ibikorwa bigaragara bagakora nyine bagakora bakora bitanga bagakora bavarekana yuko yuko hari kintu gishobora kuva mu bikorwa by'imirimo yabo cyangwa mu byiringiro mu mitwe yabo bagatanga ibyiringiro birashe twebwe imbere igihugu bigatuma abantu bahindura uwo wese aza bari mu kibanza ari musantere ari buramatari ari umukuru w'umutungo igikorwa jedwe akagikora n'umutima wuzuye akagikora ataja mu biturire akagikora ataja mu manyanga nukuri ndabarahiye kuzobona yuko uko iminsi izogenda bazogenda baremere gutereza ku buryo batazoba bakira ngo ni umukenyezi cyangwa ari iki ubushobore bose uzobona bamukwezi yari bamuhereza isanga
Madame Antoinette ndiko magenge mwavuze ikibazo gihambaye cyane gose mwaci umugani uvuga werekana ko uruhara rw'imico ikirundi nago nyene ufise ari nk'intambamyi ikintu mu nibaza cokorwa kugira ngo iyo mico ihinduke babone kumufasoni ashoboye afise ubushobozi bumwe cyo kimwe n'umugabo nkaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abafasoni biga muri kaminuza usanga ari bo benshi cyane rwose kurusha abagabo usanga ari bo kenshi na kenshi baronka amanota menshi kurusha ikintu cyokorwa kugira ngo iyo mico yo mu Burundi ihinduke babone kumufasoni ashoboye cyo kimwe n'umugabo ni nk'ibi
Kero mbona ubwa mbere ikiri kintu gihinduke ikintu cy'ubwambere aho gitangura guhindukira gihindukira mu miryango mu kigute nuko abashingantahe bubakanye n'abapfasoni babo babemera yuko bashoboye hama bakabaha impusha barashobora kugenda gukurikirana ibintu bya politiki n'akari nibo benshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma ni ukuvuga ko mentalite mu bagabo zobavamo aho benshi usanga bavuga yuko nta mugore ukwinjira muri politiki hanyuma ngo batahire mu rugo nka rero nkanashimira n'abashingantahe bamaze kujijuka bakarekura bagahereza uruhushya abakenyezi babo agashobora kubandanya muri mu nzira ya politiki hanyuma rero nkatangenda naho no ku rwego rw'igihugu mu bisanzwe uko mpora mbona uko mbona uko mu Burundi bigenda hariho ubuzi buraba ibya politiki n'ubuzi biraba ubuhinga donka amaposte politike n'amaposte tekiniki ubu rero uko mbona bikorwa barahi mbona umengo basigaye baraba n'ubuzi butari ubwa politiki butajyanye n'ibya politike ubuzi bujyanye n'ubuhinga bagaca batangura bagaca babyegukira ku mugambwe ku buryo ushobora gusanga naka yari ashoboye iki naka agashobora iki ariko ntashobore kukironka kuko atari mu mugambwe uyu cyangwa uwundi iyo rero mantalite yobaho iyo mico ikavaho bagahereza umuntu abishoboye ntibarabe ngo ari mu mugambwe uyu cyangwa ntari mu mugambwe icyo kintu kikava mu mico y'abarundi ni naho usanga igihugu kigiye neza bakora neza atakuvuga ngo sinkoraka kuko nahawe na naka nahawe na naka bagahereza umuntu akazi abishoboye kugira iterambere ry'igihugu rigende neza
haramaze kuba ibikorwa byinshi eka byerekana ko intambwe abafasoni bamaze gufata iteye imbere ariko urugero abantu benshi bifuza ntirurashikwa ko Madame Alice Nzobukunda ubu muri iki gihe biramaze kugaragara ko umufasoni ashobora gukora ibintu bikomeye ari mu baja abahinga bashobora kurunika ku kwezi baratwara indege n'abayenjeniyeri n'abaganga none ikintu mwibaza ko buhoro buhoro cyo hindura nk'imico kugira ngo umufasoni ahabwe amabanga akomeye cyane rwose nk'ayahabwa umugabo hokorwa iki ibintu mubona byoshirwa imbere imico yohinduka gute
ni uko nyine tuba tuvuga kugira ngo igice gihinduke hariho nikwa kwerekana kubikora uko bazaba bariko barabikora n'ababa bahawe ayo mabanga kuko kugira ngo barinde bemera yuko umukenyezi baguhaye ibanga ukora ni ngombwa yuko aho uherereye utegereza kubikora ntutinye jisho uvuga uti jewe kadatonze kigina ngo nahacokeye akajambo ukubwira ugaca usanga n'ikintu cyaba kiriko kiragenda nabi ntacyo ushoboye kuvuga n'ikintu cyaba kiki wokora ngo ushyigike leta kugenda neza basanga kuri sakya kugira ngo bihinduke mantaki bihinduke imico y'abarundi ihinduke nemere ko umukenyezi ashoboye ukuri kizoza kiraza buhoro buhoro kiraza buhoro buhoro korona nibyo ndabuzi ko ndababwira yuko byaciye ku mategeko kuri ayo mategeko bigenda bukebuke ku buryo n'ibyo tegeko rizotsinda rikajaho aho ryemera yuko umuntu wese ashoboye kandi umukenyezi sinoshima yuko murinda kugera aho twandika ngo umuhenzi ngo arinde ku 50% ibyifuzo twese turi kuvuga ko umukenyezi ni cyo kimwe n'umushinga na yo tubara hari ubw'ibibanza bitumye kandi mugabo kugira ngo mwanzarite ibintuke nuko abakenyezi bashoboye baba benshi kandi bakigaragaza ibyo bakoze bikagaragara kuko bitaza ku mugaragaro kuko bigiye ku mugaragaro ibyo wakoze bikaboneka ni ngombwa abantu bagatinyita bagatinyinda nibo bakabona basi si umwe si babiri si batatu bwa bundi abakenyezi bashoboye ni benshi bikareka kuba mu majyambo gusa bwa bikagaragara ati n'amakuru abona bakora ikintu kandi akikora neza uyu naka twari minisiteri kandi minisiteri igenda neza uyu naka twari direkito jenerali y'ikintu kandi igenda neza bakaba bega bimwe ekisema bakaba bimwe bigaragara biboneka ku mugaragaro ko imboneza bakaba imboneza z'ukuri ibikorwa bashinzwe bakabikora ku buryo abantu bose bagishinzwe mu gihe byose abakenyezi nazo babenshi bakora ibishimwa uzosanga mu mico byanjye birahinduka nk'uko abakenyezi bashoboye ikindi ni uko mu ngo hagerageza ko habaho gutanga korohereza umukenyezi kuko kenshi murazi umukenyezi mu bice ku bwa byanjye biragenda kenshi usanga umukenyezi akora ibintu biba yabaye byo mu rugo ugasanga nta burenganzira bwinshi afite bwo gushobora gukora ibirengeye kuko murabona nk'uko ashaka kwiteza imbere rimwe navuga mu ntango iteza imbere umukenyezi iteza imbere umuryango bivuze yuko umukenyezi ashobora kuronka akise ashobora kuronka uburyo bwo gukora nk'iki ari sosiyete gukora ishyirahamwe iteza imbere umuryango kuko kenshi usanga umukenyezi bimworohera kuronka ideni kuri banki igihe yaba ashaka gufata ideni ngo yiyungunganye akora akantu kuko kenshi usanga kubera yuko uburyo uhabwa ideni urinda kuba ufite kwakiriza ibintu rwakiriza nabyo ubwenge ntabyo abafite kenshi ibintu biba ari iby'umuryango ugasanga rero umushinga nawe niwe ataritahura ngo usanga biragora yuko amukundira gutanga ingwate warundi ibyo deni ashobora gukora ikintu ugasanga rero iyo abashinga nawe batabyumvise neza biragorana ko umukenyezi bamurekera ubwo buryo iyo posibilite ushobora gukora kuko akenshi babazibigwa n'uburyo bw'amafaranga dufate nk'umuntu abantu bashaka kwiyungunganya ngo bakore ibintu byo guteza imbere umuryango ikirenzo kenshi bimwe bavuga bati ni ukubafata kugira ngo bashobore kurunga uburyo kuko bwari umunsi iterambere afite ko araheza rikagaruka mu muryango
mbega madame Antoinette ndi kumugenge uruhara rw'umwigeme rwo rwifashe gute hari akamu mutere urwaruka rw'abigeme cyane cyane kugira ngo bijijukire amashuri kandi igihe bari mu mashuri bafate iya mbere mu kurongora ari amashyirahamwe y'abanyeshuri kuja imbere mu bintu byose kugira ngo kuva mu ntango bakure ari imboneza kure ari bakure ari imboneza ikintu cyo gukorwa akamumotera nk'urwaruka abigeme muri rusange ni nka kare
abigeme uri kuraraba muri rusange abitabira mu mashuri ni benshi ku buryo rero abigeme bize ari benshi cyane kandi barashoboye rero abigeme ntera kamo sabize ntera kamo kira mwigeme wese ahari murabona ubu unye igihugu kugira ngo gishobore gutanga ubuzi si byoroshe murabona yuko abahejeje amashuri ari benshi cyane jewe kubize nobatera kama yuko boja hamwe hanyuma bakazuba barigira hamwe bakazinga udushira hamwe twobatuma biteza imbere kugira ngo banabamenye bamenyekane yuko bariho hanyuma kandi natera kama n'abigeme batashoboye kuronka amahirwe yo kwiga yuko bukwigenza neza muri uwo mwanya bataba baragira bakajya mu mashyirahamwe ari amakoperative bakayitaba bakaza barajya mu manama ahamagariwe y'abigeme bakumva ingene boshobora kwiteza imbere je muri rusange nobabwira yuko bokerebuka bakava hasi kandi hariho ingeso bashyise imigenzo navuga ko ari ingeso n'imigenzo barihebura aho ubu usanga aragatera ntimba umwana akaba ageze mu w'icyenda akaba cyarose amahirwe yo kubandanya cya kibazo cyo kubambe cyo kubandanya mu w'icumi na rimwe ngo aronke amanota akwiye ugaca usanga ubuzima bwiwe bupfiriye ngaho ntakari bushobore gufata ababyeyi ugaca usanga barihebuye rero na leta yo nofasa nosaba yuko yogarukira ubwo gwaruka kuko nibwo Burundi bwejo akaraba ingene babagirira ababa hafi kugira ngo ntibihebure ngo bahave bajya mu bintu migenzo itari myiza bababe hafi abigeme iyo bamaze kubona ubuzima bumera nk'ubwa nta murazi ko baca bahendwa bakajya mu zindi ngeso nibaba Barundi bibanga Barundi kazi bibanga hanyuma bace mu mashyirahamwe bace barabi ingene boronka udutahe duto duto biteza imbere niko kamonotera ariko rero bisaba ko umuntu ababa hafi kama abaremesha kandi leta ikagira politike y'ukuntu yokura urugwaruka urundi gejo mu gasome ko niho rusigira niho konone kari
madame Alice Nzomukunda ku byerekeye nk'abigeme bakiri mu mashuri nk'uko madame Antoinette ndikumagiga bivuze abigeme bajya mu ishuri baja mu ishuri ni benshi eka baraciye ubwenge barasa umwanya wo kwiga ntibasamara cyane rwose nk'uko abahu bishikira abahungu ikintu mwo bahanura ni ikihe kugira ngo bagire uruhara rukomeye cyane rwose kuva mu ntango bakiri abanyeshuri ikababe abakuru b'amashyirahamwe babe indongozi mu bintu byinshi akamwotera mu rwaruka rw'abigeme ni nkaka
akamwotera urwaruka rw'abigeme ni ukuba ni ko rukwandanye mu mashuri bakayiga neza bakayiga kandi mu buryo bwiza hariho zadutse rimwe na rimwe usanga hari abigeme bashaka kuvunamika ikintu inzira zitari zo ugasanga koko ibyo bitome barazifite impamyabushobozi barazifite mugabo atari kuvuga mu bwenge bwabo cyo icya mbere rero kuva mu ntango bige bakenera kumenya bige bakenera kumenya atari ukwiga kurondera igipapuro udafite ibigihagarariye nibatangurira akavuga ati jewe ndafite iyo ndiko ndaza kuko cyane cyane barinda kumara niba ariko baraje asiga avuga ati jewe nshaka kuzoba umuganga nshaka kuzoba umwinjiriye nshaka kuzoba umucamanza akiga afite umugambi ashaka kuzashikako amaze kwiga afite umugambi kuko ni byiza yuko umwana ategurwa kuva hakiri kare akiga avuga ati jewe ndashaka n'ukuri ko muri kazoza ngo agatangira abishyize ku mutima akabishyira ku mizirikanye akavuga ati ndinda kurongo ubumenyi buhagije kugira ngo nzoshobore gukora ku buryo rero atazi mu byo kuvuga ngo bariko baratisha n'ibindi bibazo agira inzira zitari zo kugira ngo baronke amanota agatangura yiga avuga ati n'ubumenyi bwo mu mutwe wanjye ni bwo buzoshobora icyo gihe rero atakurana iyo motivasiyo akurana ubwo bushake bwo gushika kuri icyo kintu akamenya yuko niyiga akabishobora akaba nabona n'imbere y'uko umuntu yize neza akamenya ashobora gukora igikorwa kigaragara icyo gihe rero abana bakagenda barahirizwa abana babigeme ibindi bajya yuko bikufasha kugira ngo bigende neza n'abigeme bashobore kubikunda hobaho nk'ishyirahamwe ry'abakenyezi cyangwa umuzi w'abakenyezi cyangwa ikabishyira mu ngiro bagategekanya ibintu bimera nka konkuru ibibazo baza baraha abigeme baciye ubwenge gusumba abandi akumva yuko abigeme baciye ubwenge gusumba abandi bakabahamagara bagakora ibibazo hanyuma bakabaha udushimwe bamaze kubaha udushimwe biratuma hariya habaho ugukunda kuja imbere ugukunda kumenyekana nabo ko bashoboye icyo gihe usanga abo bigeme bakagira ati nanjye niga nka minisitiri w'intebe ngeza muri rya konkuru hanyuma bazongera ibyo rero bikamutuma yumva ko bimutera iteka mukenyezi kuko nahora mbona kera no ku mashuri twari dufite ikintu hahoraho kwa na wangu wajira ushani. Wana ushani guwa mbele wakamuha agasini. Ututani jemi mbele asuma, mwini chogipata awa nungu siwa tuwa jazeja kukura chane, nungu sima wa wote kugira ngu, na wawa zore murabu wangu wa sima, ya zimbe. Niwa jeko hangira jeko kwa mwene kutumu, dutuma awa na wazi jemi. Wakamuha sini kongu ya jemi. Awa wiki mbele wakamuha wakamuha kugira motivasyoni, wakamuha wakumuha bakumvarashafi kangu kwa shoga yuko tukujira ngo na baba zote muri no konkur haja na wameni wameni hapa bahaka kugasi ni nini bisha sare kujira ngo ajeshi wa kund haja madero viiki basi sereo inaweza tiba sisi chumba chaka kujeshi kapa kuko iyo pakui ngo sakujira wengine ukawona iyo ushaka kufa kavu gira vision kisha kapa kujeshi kapa sanga kinesi alikuwa kui gani kuko kubudia na mkwa hakateja kuwa mwaka wini sumi sangu mwaka wini naanu mwantazi mshule jisumbi kumu natangula kumuse vila kumba kukuma mwaka la simano simano jitanduka nika umuweza ashoweza
simano
mwaka chati kore nako chani zio mifashi
mwafuze iwanza nga milongu tatu kuja na mwanze kwa zareta eka bida kuiye mwuhi huweje igitiri chaba fasoni ukunharikini nikusha igitiri chaba gabu kama mwu uruhara nubundi nuzoba uruhara kwa fasoni ni wazoba ndanya beri kana ku bikenewe ku eka bashika mwanze kwa zitandu kanyi eka waga kora ibintu bishemeye mwenye huko nga bivuze akamu motela wafasoni kugira ngu wabanda anye basa bako kugira uruhara ruhamba ye kurushiriza ni ngaka he madama Antoinette niko bagen
Federike mukama wabakenye tukwate la kamarida na tulabakenye si nga hamagaba kenye si na hase tuliko tulabuka barabzi umba kandi jewe no himiriza chane chane kukaba kenye tulashoye bariho kandi ni benshi cyane rero ahubwo no sabareta ibi biharuro byo gufata umukenyezi wa muhari 6 kwijana 7 kwijana 9 kwijana 10 kwijana ubusa kwijana bira ni mbona yuko leta ariyo yofata ya mbere kugira ngo yere ku mukenyezi kwabaho kandi ashoboye kuko bariho lero kuvuga turavuga kanda mana marakogwa ajiegeranyo izifuzo z'abakenyezi z'amase atanzwe kuva kera n'ubu ntituzohagarika tuzoguma tuvuga ariko nibaza Federico yuko uruhara runini ruri muri leta kuko abakenyezi muri politike bariyo ni benshi kandi rero abakenyezi nabo n'ukumenya neza yuko uruhara runini cyane ego kuja mu bibanza byo kwitoza ni sawa kandi mugabo nibike nabyo nuko rero nibi bisigaye ibibanza bikomakomeye kandi byinshi gose nibi bibanza bisaba ubuhinga rero abakenyezi bariho bite babishoboye kandi berekana ko babishoboye niba bibahereze bagakore nabo bigeme kuko mwigeme mu bisanzwe ahejeje ishuri aba yiteguye kuba kugwiye nukuvuga yuko abari umwigeme yiteguye kuba umupfasoni azoshikira muri bya bice bidahereza umupfasoni kugira ngo ashobore kuba yotera imbere ubundi ho barabishoboye kandi aho bashitse mu mabanga y'igihugu yewe sinkekeranya ni nabo bafasha neza kurusha abashinga ntahe kuko abakenyezi twamye tuba abantu b'ikigongwe kandi dutegera cyane rero ushitse mu biro by'umukenyezi uriyumva n'abashinga ntahe bariyumva barabona yuko bavaho batunganirijwe neza rero ntitwava tuvuga ngo abakenyezi ntiberekane icyo bashoboye aracyerekana ahubwo nibabahereze babahereze kugira ngo ubumenyi bwabo n'ubushobozi bwabo bashobore mu kubyerekana mu bikorwa biduze iterambere ry'igihugu cyacu.
Ego bi madama lisenza mkunda uruhara kwa ba fasoni ukomeye cyane gose rurakenewe nkuko mwabivuze ibanza bahabwa mu nzego zitandukanye si byinshi tugeranije n'ubwinshi abo ba fasoni bafise ikintu bokora bakaja bagafata ya mbere kugira ngo bumvikanishe ko bateza kuronka uruhara ruhambaye ni nk'ikihe hokorwa iki aba fasoni bokora iki akamu mu hotel naka
ndi gatare ko ari bijya twavuzwe nyine ubirimo nabikore kandi abikore neza ni ibyo uko nabayigendo bazitangura amashuri bo kwiza bakikino bariko barava mu ntumbere iyo bariko baraja ariko rero byose murumva birakenera birakenera ugushaka kwa leta niho bagira fronte politike kuko urumva ari imbanda utajamwo utari ubigushyizemo kubigushyiramo naho babigushyiramo kuko bakumenye bakumenya naho kuko hari inzira bajya gucamo kugira ngo bakumenye naho baca mu migambwe naho baca mu kurongerera ikijya duhuye no kuba ari ikibuga bivanye n'icyo umuntu ariko arakora n'icyo yerekanye bitashoboye iyo volonte politike irahari ubu barayivuze ko iriho n'icyo wari umukuru w'igihugu akiri ko ari yamamaze barakivuze aranagisinyika ko to rero ubunye n'ukuri turagikenguruka rwose turizera ko tuzosibona mu kugwa asigaye bamo kuko bose ntiboja muri leta abandi bakenyezi batari muri leta batari mu nzego za leta batari mu bikorwa bya leta aho baherereye hose bagakora bagakora ni izo bintu by'imigambi ni uko guca mu mashyirahamwe ni uko gutegura imigambi nawe wenyine yo mu rugo rwawe hanyuma bakumvikana n'abashinzwe muri bawe kugira ngo basigare gusina imigambi baba basize icyo gihe utusanga nk'uko kenshi wagusanga niyo hari abantu baboneka yuko bakoze biboneka ari umworozi mwiza gusumba abandi ari umushinga nawe umuntu ahabwa ishimwe ry'uko yakoze izine runaka usanga ari umushinga nawe ni byiza rero yuko n'abakenyezi bashyika ku rugero ku rugambi baba baseguye n'umushinga nawe nyine bagaheza bakayishyira mu nzira kamwe kabafite n'umugambi kenyezi yashatse gukora kandi yawukoze kandi wagaragaye biragoye kuvuga ngene byogenda kugira ngo babishobore atari ukugushyigikirana kindi ni uko abakenyezi bateza guterana intege abakenyezi bateza guterana intege kuko akenshi turashaka gusanga twaguye mu mitego y'abandi bataratahura y'abagabo bataratahura yuko umukenyezi ashobora gukora ikintu garagara kandi kikagenda neza ugahita usanga natwe turashobora kugwa mu mutego havuha intege wa mukenyezi ariko akora byiza ugasanga tugiye nibajya kumumanura iyo rero ndabona yuko inyigisho zigenda zigatangwa ku munsi ku munsi hari amashyirahamwe atari make yahagurutse kugira ngo ajigire abakenyezi ayo mashyirahamwe rero izo nyigisho zarafashije rwose kugira ngo abakenyezi uno munsi usanga umukenyezi anezererwa kubona umukenyezi wundi ateye imbere atera siko byatekereje inyigisho zagiye ziratangwa byarafashije kugira ngo umukenyezi ashime kubona umukenyezi wundi ari imbere ahubwo niyo yabona agiye gusirigana akaza akamufata mu mugongo akamuha impanuro zikenewe kugira ngo abandanye aza imbere hakumumanura ibyo ni byo bikenewe turakeneye gushyigikirana uko bizaba biri kose abakenyezi baza bari imbere turakeneye intege
uruhara
kwa kane na volonte politike ugushaka kwa politike kuko bagukaye
ugushaka kwa politike uruhara rukomeye mu nzego za leta eka uruhara rukomeye kwa fasoni mu iterambere ry'igihugu ariko hariho n'uruhara abafasoni bashoboye kandi barangura ubwo ruhara nago akaba ari uruhara rw'amahoro nk'uko mubizi bafasoni turi kumwe Madame Antoinette Ndikumagenge na Madame Alice Nzomukunda Uburundi bwaraciye mu byane zikomeye cyane rwose kuva mu kironka intayo yo kwikukira nk'uko mubizi mu myaka haraciye imyaka irenga 60 Uburundi butaronka gahengwe buja mu ndyane za politike indyane z'intara hariho abantu benshi bavuga ko abafasoni bashaka kugira uruhara mu kumvikanisha cyane cyane abagabo aho twarabonye uruhara rwa fasoni mu biganiro byabereye yarusha ikintu cyokorwa uruhara rwa fasoni mu kubungabunga amahoro n'umutekano w'abankuruhe madame Antoinette Ndikumagenge
umukenyezi niwe byose bisa n'uko umengo bizunguruka ko mu by'urugo reka no mu by'igihugu nyine murazi neza yuko amahoro atahari umubyeyi ataronka amahoro mu bibondo byiwe murazi yuko niyo habaye ingorane umukenyezi ariwe ahamerererwa nabi cyane rero ibabaje ni uko no muri ibyo biganiro bihora biba mu byerekeye kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi nabona mengo abakenyezi kugira ngo babikemwo byacakure cyane ariko kandi muzi yuko twese turabizi abarundi barabizi yuko umukenyezi atotegerezwa guhara kuko byinshi ari we bicako cyane kuba ingaruka nyinshi zizanywe n'umutekano muke birababaza umukenyezi cyane rero nicyo gituma abakenyezi bofata iya mbere mu kubumbatira amahoro n'umutekano hanyuma no mu nyigisho bahereza ibibondo byabo murazi yuko aribo bama hafi abana bakaza barabaherezamo n'inyigisho z'amahoro zo gukunda Uburundi z'urukundo kugira ngo abana bakure by'ukuri bafite agatima k'ubuntu yego nibaza yuko hanyuma kandi hageze ibiganiro biraba ubuzima bw'igihugu murazi yuko ukimera neza ari uko umutekano uhari akaza baribuka umukenyezi kuko arafite intererano idasanzwe akamwibuka ntibe yuko umengo duciye mu gusaba biciye kure kugira ngo baze kugira icyiyumviro baterereye muri urwo ruganda rw'inama zo kugarukana amahoro n'umutekano cyane cyane ukuri ndasabye yuko nizo twamye tuvuga kandi tugaruka ko ntibakumira umukenyezi kuko intererano yiwe ifite akamaro gakomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi
madame Alice
babahimirize ugwaruka rw'abigeme nubwo abasore bariko bararuka baba barukiye impande y'ababyeyi babo bogenda aho haziko ku ndero kuziko ababyeyi bakabahereza indero tukabahereza indero runtu rupasoni y'urukundo y'ugukundana hagati yacu mu budasa bwacu mu migambwe idasa nkuko n'ubundi Imana yaturemye tudasa kugira ngo tuyineze tuyitegereze niho haho rero abana bacu nibaba bakuze tubahanura tubereka urukundo nta kibuza yuko amahoro azosasagara mu gihugu cyacu murama mubona yuko kenshi ugwaruka iyo hagize ikiba kihungabanya amahoro n'umutekano usanga baba ba mbere none rero ababyeyi nitwe dufise cyane cyane abakenyezi uruhara nta ngere kugira ngo dushobore guha indero nziza n'impanuro tuhereze n'abana tubereke urukundo bukunda bagenzi babo mu kibano ubudasa bwabo
madame Alice Nzabukunda hariho abantu bavuga ko yaba abapfasoni barafashe ibanza bikomakomeye mu nzego z'igihugu kuva kera kuva urundi bucikukira urundi butari kugwa mu isanganya ngo bwame mu mbyane z'amoko z'intara ekani za politike aho mu havuga ko
n'ukuri ko n'ukuri koko umukenyezi uri kandi n'umukenyezi umukenyezi kurya abyara arabyara akabyara mu Burundi arabyara akabyara abahutu akabyara abatutsi akabyara abatwa arabyara akabyarira mu ntara runaka bwiwe yindi ntara umukenyezi rero n'umuntu w'ibisi ni ukuvuga ngo umukenyezi muri kadere yiwe n'umufatisi urukundo rwinshi adashobora kubona icyononekara umuntu ashaka gutunganya n'umuntu ashaka gutunganiriza abandi kuba urwo rukundo Imana yamuhaye yamushyizemo kugira ngo atware umwana amezi icyenda mu nda amubyara mwonse amurera kure iyo ni impano idasanzwe abakenyezi ituma rero umutima w'urukundo tuba dufite tugishaka icyonekara icyo gituma rero iyo abakenyezi bari imbere baragwanira amahoro icyo gisaba rero ko umukenyezi igihe cyose wakurikirana bagakurikirana iyo politiki tuvuga tukuvuga ngo barinda kuba bari mu miganda abari mu miganda n'abatari mu miganda bagakurikirana ku munsi ku munsi uko biraba imbyane ntizishobora kubaho abakenyezi bahaguze bagakurikirana ibiko biraba mu gihe ni ukuvuga yuko wagwaruka abantu bashobora gukoresha ngo babijyane mu ibarabara mu gihe umukenyezi atungana n'abana be akabahindura akabereka ibi bintu byagiye biragenda nabi ibi bintu byagiye biratangira abo byagiye biratako nicyo abahanuye kugira ngo ntibabikwiye abakenyezi bose bahagurukira bagatungana n'abana babo bagatungana n'abashingantahe babo kugira ngo n'abashingantahe babo
Sozera kikiganiro bafasani nashaka tuvuge ku kibazo cashikijwe n'abarundi benshi cyane gose mu biganiro bitandukanye twagiye turagira ico naco akaba ikibazo cyo kutavugana ukuri hagati y'abarundi kishora kuba ari nacyo cyatumye hama haba indyane zitavana ko kugira ngo abarundi bavugane ukuri iminsi yose eka ukuri n'ijambo bishigwe imbere hoko rwiki mu fasoni internet ni kuma game
mujye kuri cyobugwa kirango cy'amane twa buzizo gihabe bona igihugu cyacu cyubakiye kuri eka n'ibindi bihugu cyubakiye kuri politike ku migambwe rero iyo habaye ibiganiro kenshi urumva yuko hari ikintu bashitse ko ibintu kumva ngo hariho inzandiko zasinywe amasezerano yasinywe ariko ugaca usanga ishyirwa mu ngiro z'aya masezerano ntagiye nk'uko iri mu nyandiko ibyo rero bikerekana yuko by'ukuri habaye uguhendana habaye kutavugana ukuri nicyo gituma udukosa twoba twaragiye turaba ukozogwa by'ukuri hanyuma amategeko uko yanditswe cyangwa amasezerano uko yanditswe agakurikizwa uko nyene kuko niho haho usanga umuntu avuze ati nakarampe mukiye twari twaganiriye none yari abarihindukije ugatusanga bitumye naka kumbura sapura ugasanga bije nabi ehe raba nk'ubu ko tuiriwe tuhikije bakavuga bati nukuri uno gushyira imbere ibiganiro ko yaraye arivumereye perezida nibahamagara ne bose n'abegwa n'ibibazo bya politike baganire bashyira hamwe nk'abarundi nyene bavukanye ashyire hamwe hanyuma bigire hamwe ngene igihugu cyacu cyotera imbere atawandya wangura ataguhishanya atakubwira ngo twaganiriye iki none kirahindutse niho nizo ndyane zizovaho hanyuma igihugu kigatera kijya imbere by'ukuri hanyuma ikindi nacyo ni ukuri hariho imvugo usanga zikabura zisomoza zituma abantu barakara zigatuma boba babasomoreza ku bandi izo mvugo nazo nyine na cyane cyane ngaruke kuri kwa kwaruka abakuze barakunda kubasomoza kandi aribo babyeyi babo kandi babigirira abana babo bakabasomoreza kuri bagenzi babo bavukanye babyara babo bakabasomoreza ku babyeyi babongeza amabere n'ukuri n'iyi ni ingendo ikwiye guhagarara ni ingendo mbigiye guhagarara ikwiye guhagarara mu Barundi kuko twitwa ababyeyi twararetse duhamagariwe kwama misi yose twereka abo tubyara abo tuvukana nimba ndi mboneza koko tukabereka icyama twamukamwo tukareka izo mvugo zisomoza tukabafasha n'ukuri kugira ngo abarundi banywane tuvugane ukuri dushyire hamwe tujye mu nama n'ingingo kugira ngo igihugu cyacu
kigende neza icyo njyane ntaho zizosubira kuva Federike hamwe twogira ibyo twiyemeje tukavugana ukuri by'ukuri tutanyegezanije ibyo twiyemeje bikagenda uko ibiri mu nyandiko mu mategeko agenga u Burundi tukabikurikiza uko biri ntacyo buza yuko u Burundi bwogenda neza nta muntu afite akangonongono murakoze
murakoze cyane rwose madame Alice Nzomukunda ikibazo cyo kuvugana ukuri ni ikibazo cyashikirijwe n'abarundi benshi cyane rwose abanyapolitike urwaruka eka n'abafasoni hoko wiki kugira ngo abarundi bame bavugana ukuri uruhara gukuri mu gutsimbataza amahoro rwoba nkuru
mu bisanzwe muri kamere y'abarundi mu mico ya kera burya abarundi umenga hari ukuntu bari barashyize byinshi byari byaragiye no mu mico y'abarundi ubundi biriko biragwanywa buhoro buhoro kandi bigatinda bimere abantu bose babihagurukira urazi ko hariho n'imigani y'ikirundi nziza cyane aho wumva bavuga ngo ukabese mbatera umwana ugasanga ni umugani wigisha mu bantu nibaza yuko ariko imico hari abantu benshi bazi yuko gukora utunyanganyanga gukora utuntu duhishije kubwira umuntu akantu k'urugeri kugira ngo umucemo ni ibintu bibi cyane ndibaza yuko ari ingeso ziriko zirahera buhoro buhoro abantu bariko baratahura yuko iyo ngeso yo kuvuga ikintu atari cyo ugomba gukora no kwemera ikintu atari cyo ugomba gukora no kuvuga ikintu ufite ikindi nyuma y'umutwe ari ibintu biteye ukwaho ukabyiyamirika bigahera mu mitwe yabo nicyo kimwe rero nibaza yuko harakeneye yuko imico y'abarundi bamwe bamuha ikibosa ari abarundi bama bagendera mu kuri bagomba kuvuga ukuri icyo bagira gishyika hakaba n'abandi ari ubuhizi kubenshi ari ubuhizi utenda umuntu ukamurenganya cyangwa ukamubwira ikintu ariko bamubwiye ikindi ukamubwira mu rwego rwo gukurikira bitandukanye n'icyo wavuze abantu bamwe nabo bakaba abantu bashyirwa ku ruhande bakaba abantu badahabwa ijambo bakaba abantu bakumirwa kera hariho umuco bagira yuko umuntu bakagukura mu bagabo bakagukura mu bagabo umuntu agira ibintu bitandukanye n'ibyo yemeye akakurwa mu bagabo agasubira mu wa muco ko nawe uziko n'umushoro wabwiye ngo azoshyiraho ngo intaya zo ku mugina ni ikintu cyiza cyane baragishimira gushyiraho intaya zo ku mugina hajya rero ni abantu kuko bose baba bazi nanjye ni ukuri hajya hacasigira abantu kuvuga ukuri kuko abashinganawe mu bana mu kibano nibo basubiza ku mirongo kuko utagiye ku mirongo baraguca baraguca kiriho kibyaye gishimire ndabona yuko uko kuvuga ukuri bizosimba bigasubira bikaja mu mitwe y'abarundi kuko bazokama baronga ibihano aho baherereye ku buryo bamaze kubona ko basigaye ibisimbwa bagakomeza kwiga kuca mu mirongo ikindi nasaba kandi twatuma abantu basubira mu kuvuga ukuri hariho ibintu by'umuco w'ikirundi akaranga ko umuco w'ikirundi
Madame Alice Nzomukunda ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo mwaganire ni radio ijwi ry'Amerika kuri ibibazo nkora mutima bijanye n'uruhara rw'abafasoni n'iterambere ry'igihugu hamwe no mu kubungabunga amahoro mwakoze cyane
murakoze cyane Federike kwa mpamvu
ndabashimiye namwe Madame Antoinette Ndikumagenge ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi ry'Amerika kuri ibibazo bihambaye cyane rwose bijyanye n'uruhara rw'abafasoni mu iterambere eka no mu kubungabunga amahoro mu Burundi mwakoze cyane
ndabashimiye cyane Federike ndashimiye Alice batangiye ikiganiro abo bose bariko baracumbiriza bigoye bakadutega amatwi
mwakoze tuzobatera kamo mwakoze cyane rwose mugire umugoroba mwiza.